kandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro byo no mwanya ikaze mwese inshuti bakunze.
Mu nkambi ntabwo twemerewe gutora abatoye oya cyangwa ego, dusaba yuko bokumvikana kugira igihugu kigira amahoro kimere neza nk'ibindi bihugu.
Umwe mu Barundi bahungiye mu ikambi ya Mutendeli ni mu gihugu cya Tanzania, avuga ico yipfuriza igihugu ciwe inyuma y'amatora ya kamarampaka aza kumenyekana ivyavuyemwo mu masaha atarenga atatu. Murabe hagufi ya maradio yanyu tubafitiye ibindi kuri iyo nkuru. Ako mbanze ndababwire muri make yuko inama yakomeza igira 20 itakibereye mu Burundi nkuko vyari vyateguwe mu itangazo rigufi ikomeza yashize ku rubuga rwayo rwa internet ku munsi wa gatanu. Umuryango w'isoko rusange y'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko n'umanuko wavuze ko inama yayo ya 20 y'abakuru b'ibihugu bivugize yobereye mu Burundi zobera ku biro vyawo biri Rusaka muri Zambia bubaye ubwira kabiri ikomeza isubiye ku ngingo yo gukoreshereza mu Burundi iyo nama yayo ya 20, naho kuri nonshuro atansiguro yatanze tumye iyo nama byari bitegekanije kwizobera ibujumbura mu Burundi mu kwezi kwa gatandatu itakihabereye. Igihe komeza yisubira ko ku nshuro ya mbere mu mpera z'ukwezi k'indwi mu 2017, umunyamabanga mukuru w'umuryango Sindi Songwenya yandikiye Burundi asigura ko budafise ibyangombwa byo kwakira inama iri ku rwego rw'inama ihuza abakuru b'ibihugu bigize komeza. Bimwe mu byo Sindi Songwenya yatanze kwa karorero harimo amahoteli atari ku rugero rushemeye, imiduga ishobora kunguruza abakuru b'ibihugu hamwe no kwerekana ko bafise internet ifise umuvuduko ukwiye, ivyumba biramwo amanama bidakwije ibisabwa n'amategeko hadashizwe nyuma utuzu twa surwumwe. Mu kwezi kwa mbere Ngwenya mu rugendo arimo mu Burundi yarisubiye ko kuri iyo ngingo avuga ko bihindutse iyo nama igarukanye Bujumbura. Ico gihe yasiguye ko umurwi wari kurayitegura wasanze atacubuza Uburundi kwakira iyo nama. Ijwi rya Amerika kuva ku munsi wa gatandatu tucumva iyo nkuru twaragerageje kumenya ico Burundi burivuga ko Zeferhaman iratunga rongo y'umurwi utunganya ibikorwa vy'inama zibera mu Burundi yatubwira ko atacafise kinini atubwira. Ivyo dushaka twobirondera kuri Twitter hiwe ahata kinini twahasanze husivyo ko yavuze ko imyiteguro y'iyo nama ikibandanya mu Burundi. Kuno amunga bategetse muri Brazzaville batangaza ko muri Brazil muri antunga bavuze ko igitigiri kitari gito c'ingenzi z'abanyafrika batabawe n'abarovyi mu nzuzi zo mu buraruko bushira buseruko bw'ico gihugu nk'uko bitangazwa n'itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP. Leta karere Kamarano muri Brazil imenyesha ko abanyafrika 25 baturuka muri Senegal, Nigeria, Guinea, Sierra Leone, Cape Verde hamwe n'abanyabrazil babiri bashikanye ku kivuko ca Brazil aribo bashikanye ku kivuko cha Brazil ku munsi wa gatandatu. Ikinyamakuru J1 News Portal kimenyesha ko ubwabo ubwato bwarimwo izo ngenzi zarimwo bwasa n'ubwari bwatakaye. Ico kinyamakuru kikabandanya gisigura ko izo ngenzi zari zimaze indwi zitari nke muri urwo ruzi. Amatora muri Venezuela aho atitabiriwe cane ejo ku munsi wa Mungu, hayo matora atitabiriwe ashobora guha intsinzi perezida Nicolas Maduro ku kiringo ca kabiri c'imyaka 6 nubwo atitabiriwe. Hayo matora y'umukuru w'igihugu ntiyatitabiriye cane n'abari mu migambwe itavuga rumwe n'umutegetsi. Iyo migambwe ivuga ko ayo matora ari ibirori byo kwimika umutegetsi w'igihugu atemewe mu makungu. Abanyevenezuela batemera ayo matora hagati mu gihugu bashikiwe n'abandi mu bihugu bitandukanye bashigikiwe n'abandi mu bihugu bitandukanye harimo n'abanyagihugu muri Nicaragua, Bolivia hamwe n'abagize imyerekano imbere n'amashinga mateka ya Amerika ahi Washington DC. Kuno wagumungu basavye amakungu yuko atoshigikira ayo matora. Radio y'u Amerika isamina na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muyumva mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi naho mukatwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves 25, 31 na metero 41, 19 na 22. Turi kandi kuri Facebook adresse yacu ni VOA Radio yacu. Kuri internet ni wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com ikiganiro ni wanyu mu ntara tubahaye ikaze mukanya duca duhera ku matora mu gihugu cy'u Burundi
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba nikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika. Umujujeje gutegura amatora mu Burundi Seni uvuga ko uza gushira habona ivyavuye mu matora kamarampaka yo kuno wa kane bitarenze mu masaha atatu. Ni mu gihuru na niyamizero y'abarundi ruri mu bafashe ya mbere bigisha oya rumaze gutangaza ko rutaza kwemera ivyavuye muri ayo matora hagatongwa sa harongoye runa niyamizero y'abarundi asigura ko kamarampaka yaranzwe n'utunenge tutari duke tumwe muri utwo tunenge gwa satanga kwa karorero n'abanywanyi b'amizero y'abarundi batawe mu mvuto bahogwa kuba bavuze ko bazokwigisha oya mu gihe hari n'abaterwa ubwoba ko bararamutse batkotesheje miduga yabo maja kwigisha oya izo turigwa umushinga mateka gwasa ikindi yemeza nuko ku munsi witora bamwe mu banywanyi b'amizero y'abarundi bari ku ntonde z'abakurikirana amatora bazivanywe ko basubirizwa n'imbonera kure urwaruka rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi abandi birukanwa hari ko habera amatora mu gihe hari n'abategetswe ivyo batora gwasa yemeje ko hari amaju ya oya yahindurwamo ego Prosper Ntagwami yavugira umurugujeje gutegura amatora ku rwego rw'igihugu Seni arahakana ivyo vyagirije vya mizero y'abarundi turaza kwigaruka ko handi hato aho tubabwira n'ico agatongwasa avuga ku munyororo ariko arasabigwa nabo mu mugambwe FNL ari ku imbere yo kugaruka ku ico kiganiro agatongwasa yahaye ijwi rya Amerika tubanze tunyaruke mu tenderi twumva ico abarundi bahungiye muri iyo kambi bagona kuri aya matora ya kamarampaka
Jewe ndi ngaha muri mwikambi ya Mutenderi muri zone ya kane. Ngaha mwikambi ntiture kuriwe gutora ariko turasaba bari mu Burundi abatoye oya canke yego bumvikane kugira ngo igihugu cyacu kironke amahoro. Kubera je nahunze mu 2015 kukubera ibijyanye n'iby'amatora. Rero turasaba kugira ngo bumvikane kugira igihugu cyacu kironke amahoro turabe natwe ko twogaruka mu gihugu cyacu.
Bo no kuvuga jewe ndi hanze y'igihugu cyo Burundi sina kushoboye kuronka akajyo ko gushobora gutora ariko kandi biragoye kuko sinovuga ngo amatora yagenze ku nabi cyangwa yagenze neza ibyo sina nta nibyo njejwe mugabo amatwa nsumira ibica ku maradio no ku no kubindi no kuyandi mabwo no kubindi bimenyesha makuru twarabikurikiraniye hagufi ikibonekeje nuko hirya no hino mu mpande zitandukanye bavuze yuko ayo matora atarakenewe hatari bwagere na cyane cyane nisunze ivyo inama nkuru y'abepiskopi y'i Burundi yavuze baravuze neza yuko kitari gihe cyiza cyuko amatora aba kuri rya bwirizwa nshingiro ariko icyanezereye ijambo baherahereje ko bavuze bati ari n'iryaba iryo rishasha ritowe mu mahoro n'umutekano bazogubye ibyo ni haba hatowe iryahahora bazoguma ibyo ati igikuru nuko b'amahoro natwe
rwa mu Burundi turabikurikirana bice mu radio atandukanye bice mu radio rya mijwi rya Amerika by'amatora bandanya mu Burundi nabyo turabikurikirana turebe kuntu byogenda tukakora ko tukoronka amahoro mu gihugu cyacu cy'i Burundi ga mu nkambi ntabwo twemerewe gutora abatoye oya cyangwa ego dusaba yuko bokumvikana kugira igihugu kigira amahoro kimere neza nk'ibindi bihugu turasaba migambwe yose bizabivuye muri ayo matora ko byoba ko bokwemera turumva n'ikindi cya kabiri abantu bishwe kubera ayo matora turasaba yuko byogira ntibonke ntibakomeze bicana kurunka n'amahoro byo gihugu cyacu cy'u Burundi murazi yuko turimo turatahuka turimo turavuye no mu nkambi ariko byahagaze kubera ayo matora y'u Burundi twumva kandi barimo baricana dusaba yuko leta yoduha amahoro tugatahaha natwe muhira tugakora ivyacu turi mu mahoro ku Burundi gute
twarumvise yuko haraba abishwe turasabye leta y'u Burundi ikomeze umutekano kuko na asere yarahagaritse kutuzana gutahura impunzi rero igarukanye umutekano turashobora kuza imigambwe nayo yemera ibyavuye mwayo matora ya kamara mpaka kugira ngo natwe amahoro aboneke tuze
je ndi ngaha mu nkambi ya Mutenderi kuva mu mwaka wa 2015 aho nahunga bivanye n'ibintu by'ivurugu byo muhiri wacu mu Burundi byavuye ku matora rero dusaba yuko abarongozi b'imigambwe hamwe n'abarundi bakwemera bizova muri kamara mpaka kugira ntidusubire mu kahise kiretse dusaba amahoro gusa
ico noshuri imbere kugira ngo abantu bagende kuba mu mahoro nuko abantu kwanza bakwicara hamwe bakavugana bahaganira intambamye zihanze igihugu cy'u Burundi bamaze kuganiriza intambamye zihanze igihugu cy'u Burundi bagatora umuti bari hamwe ko y'abantu bamaze kwitandukanya byose bibabimaze kononekara egome nuko boja hamwe bakaganira hama kia chagiye gihanga igihugu bahagitorera umuti bari hamwe bose hamwe mu bumwe kugira ngo amahoro abe mu mutekano arame kandi n'abanyagihugu babe mu mahoro nuko atamuntu yoshobora kwinshira hejuru cyane akanka n'ivyiyumviro by'abandi ariko nuko bo kwicara hamwe nuko bohuza iyo migabo n'imigambi bose bari hamwe atakwigungira ko kigihugu kitubakwa n'umuntu umwe cubakwa n'abanyagihugu bose
inkuru zose zivugira Burundi turazikwirikirana nkuko bigenewe abatora amatora egwa oya ibyo by'amatora ya makamara maka turabikwirikirana dusaba ko bokumvikana kugira mu gihugu cacu habe amahoro turabona ko turiko turahunguka era ntidushaka ko abandi baguma bahunga kubera ibyo bamayo matora dusaba igihugu cacu ko cobamo amahoro kugira natwe batugende gukora ibyo amajambere mu gihugu cacu
ajewe nk'umwagewe ico njobora kuvuga kubijyanye n'ubuzima tubayemo hano mu nkambi ugeranye n'ubwo twa tubayemo i Burundi twari tubayeho neza uretse ko intambara ariyo yatwononeye bikaba ngombwa ko tuhunga igihugu cyacu tugaba turi impunzi muri kino gihugu cya Tanzania ubu rero twebwe tubayeho nabi nabi mu razama ubuzima nyine bwo mu buhungiro ntibuba bwiza ariko turashima uko nyene Imana yabishimye kuko iby'Imana iguhaye ubyakira uko nyene kuko umukozi w'Imana Yobu niwe yavuze ati ibyizi ntitwako amatwakiye ibyiza gusaba imirimo y'Imana atari ko twako nibibi navyo turakwiye kubyakira rero turashima uko nyene kubijyanye n'ingene n'icokogwa kugira ngo i Burundi abantu bahabe mu mahoro n'umutekano ubwa mbere bwo nuko bajya batrongoye bajya abanyapolitike bo kwicara hamwe bakaganira bakatorera umuti w'ingorane zihanze u Burundi cyangwa ibihugu byacu bari hamwe ariko atagukumirana ingorane ziri muri bijya bihugu byacu nuko abategetsi bacu bafashe ubutegetsi badaca bashaka gusabikanya n'abandi na cyane cyane imigambwe myinshi bakayikumira no kuvuga utari mu mugambwe watsinze amatora ucukumi gucuba nk'ikivume ibyo kana byo si byiza kuko abantu bari hamwe bagira ingufu nicyo gituma ibihugu byinshi bakunda kuba intambara nuko batajya hamwe amoko yose imigambwe yose nicyo rero cyise rero icokogwa kugira ngo amahoro aboneke abantu babe mu mahoro nuko abarongozi bacu bajya hamwe bakicarana bakavugana ingorane zanze igihugu bazitoreye umuti rero abanyagihugu twoba amahoro
nuko rero abo banyagihugu b'abarundi bakungiye mu ikambi ya Mutenderi bari kuri mikro ya mugenzi wacu James Jovin mu gihugu cha Tanzania aho bari ko baravuga ico bagona inyuma ya kamara mpaka yo ku munsi wa kane mu gisagara cha Bujumbura ho mu Burundi mu gihe barindiriye kumenya ivyavuye muri ayo matora bihava bitangazwa na Seni bamwe mu banyagihugu ba muri ico gisagara bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuze ko amakenga ku mutekano wabo ari menshi kuko ashobora kuba bahorwa ivyumviro vyabo bivanye ko batoye oya ni mu gihurundi ruhande rwemeza kwa ayo makenga yabo ataho afatiye rekatumvirize kuri mugenzi kuri mikro ya mugenzi wacu Bujumbura Raymond Zimana
ubiravye ubwa mbere abarundi twaramaze kugira ubwoba tumaze kubona ibyakurikiye igihe nyine icubaye umukuru w'igihugu avuze uko agiye kwitoza hari mu 2015 turazi uko hakurikiye imvururu nyinshi abantu barahunga igihugu gushika nubuye batarahunguka haraba ubwicanyi butandukanye ego ubwicanyi burashobora kuba abantu bahogwa ivyumviro vyabo urabona uko hazoba bamwe bazorondegwa bivanye naho batoye
abarundi turabavukanye bose kimwe gusane neza kuri twese ibyo byakahise kabikinde ngagiye nibaza yuko atacogarwa uko umwe wese birafise intumbero bimuha by'umuvukano no kwishiranamwo kugira ngo agira amahoro mu mutima wiwe no mu bubano wahatuye ndo bavuga ngo uwutsinzwe ntibatsindaho twese turi bamwe tuvuka ku mana imwe nibaza yuko twovyakira uko byabaye atangorane zokurikira mu nyoma hama kimwe gusa umuntu agasaba abavukanye amahoro n'Imana ibisigaye Imana niyo byikorera
twagiye kuri tora hageze ngabo kosaba abo hejuru yuko bodufasha bakaturabira uko natwe tuza turabaho mu buzima bworoshye urabona turi mu buzima bugoye no mwanya urabona kujya ni kibazo urabona twirirwa ku mbuga nta kazi dufise rero utabaza abantu bo hejuru turabe ko bogira ico badufasha
yewe irwizwa shingere uko cyari rimeze nari sangaho je nabona ko mengo cyari rimeze neza ukubera iki nabona ko bwa mbere byari bimeze neza ibintu byari bitunze neza ati nta police batwiruka ko nkuko mengo twebwe twivye nkuko mengo turi mu ntuze gusa mbaga ukumbure naho bari hinduye bari hindure mbaga twatwege baturabira kongere naho bavuze ngo fashanyo dukeneye yego izo fashanyo naho zitoza mbaga twigabane tukaba dushoboye bigirageze basi ntacu baduha amahoro kumbure twe natenyere tumenye ko turi mu gihugu kugira ngo ntibagume badukomeraho
ibigiriza shingiro bavuga ko bagira bahindure iritogwa cyangwa ridatogwa ubwo nuko bagerageza kuryubahiriza kubahiriza abanyagihugu bose batavanguye icyo namabwira nuko ege ibyiza shingiro rigenga igihugu ntiyo ducanishamo ritogwa cyangwa ridatogwa nibaza ko tuguma turabarundi twese ni vyiza ko twonywana tukaguma turabarundi ntitumve ngo nakakwera toye oya cyangwa nakakwera toye yego ngo numwasi
ama iryo hinduka base ntaje ibintu bigasha biguma bibandanya byiyongera ko byiyongera ko zya byamakori cyo kumaturiza ndabona nubundi ko atasho twatugeze gusa mwatuge ko twifuze dushaka rihinduke natwe abarundi bamenye ko abarundi baduhe intuza amahoro
iryo bwirizwa shingiro we yarabibonye uko byagize nyamba yaratoye uya je mbona yuko uwo muntu yokingirwa kugira ngo ibintu bigende neza aba bantu bapfa bazira ivyumviro vyabo vyo hagarara bose n'abanyagihugu twese dusangiye uburundi ni uwo mpora ngo natoye uya canke nti uwo mpora ngo natoye ego ariko kimwe gusa ivyo bintu vyo hagarara kugira ngo ejo turonke ico novuga demokrasi meze neza aho umunyagihugu isanzura abafise icyo avuga kubijyanye n'amategeko agenga igihugu na cyane cyane iryo bwizwa shingiro ko turazi uko ariho byose bishingiye
acanamo nti bo canamo ko iri bwizwa shingiro baba basanzwe bafise ibyo bafa ibwirizo shingiro si byo abanyagihugu ducanamo no babwira inka rya jambo nyakwigendera icungu yo Burundi kwa Gasore yatubwira twese turabarundi basa nta kuvuga ngo hasinze ego cyane oya twese turabarundi kandi baza ko ari byo ragi twasigiwe na nyakwigendera icungu yo Burundi prince rwa Gasore tuma dushwana cyane ducana mu square rwirizo shingiro nuko mu mitima y'abarundi byari kuba bisanzwe gusa ibyo rwirizo shingiro je no bona nirijere bishira hagaragara ibyari mu mitima ya kuko sibyo byari gutuma ducanamo cyane dusubiranamo kuko ni ibintu biri kubiba ku mugaragaro ni ibintu leta yahaye umwanya abatavuga rumwe bari yamamaza baravuga bati torawe abandi tora yego rero urumva si ibintu byoza biducanisha mu rwego
tukiri ku matora kamarampaka mu Burundi umushinga mateka gatongwa saramutswa urunani ya mizero y'abarundi akana ivyo yagirizwa n'umugambwe FNL umwagiriza ico yise ubutovyi mu matora ya kamarampaka mu kiganiro na mugenzi wacu Edi Gwema agatongwa yatanguye amubwira insiguro aho icifuzo ca Jacques Bigirimana ayoboye FNL cuko rwasa akwiriye umunyororo dusuye dutega amatwi ikiganiro ca gatongwa na Edi Gwema
ubwa mbere na mbere hoho nibaza yuko abo bantu n'abantu basahira inda zabo icyo bakora ni ukugenda bavuga nabi rwasa kugira barabe yuko boronka utwo babaterera nta cyaha nakoze kuvuga nti oya kwihinyanyirwa ry'ubwirizwa shingiro byemewe n'amategeko bitekanije n'amategeko kugira bavuge ngo umuntu ngo ufunga mbega babaye abacamanza babaye ubutungane babaye ministeri publike babaye iki ariko kandi ibyo ndazi ko babivuga ari byo batumwe kugira ngo batere ubwoba mugabo nta cyaha na kimwe jiwe nagira muri ibyo kubujo rejo terabwoba atahura ishingiye nacyo rimfuze ntani ahubwo ni nokwimaramaza kuvuga ibintu nk'ibyo.
Bwana Gatorwasa, ku munsi wejo nibwo twumva ko komisiyo y'igihugu y'amatora aribwo izashyira hagaragara ibyavuye muri aya matora, ariko ukurikije imibare y'agateganyo yasohotse wabyakiriye ute?
Ibiharuro by'agateganyo bavuga ni ibiharuro ubona yuko birimo amahinyu menshi bivanye n'ukuntu itora ubwaryo ryagenze. Nacyo gituma twavuze yuko twe tubona yuko bitari byo namba dusaba yuko ahubwo bisubiramo itora igasubigwamo rikubahiriza uko amategeko avuga, kuko habaye ibintu binyuranye n'amategeko byinshi cyane.
Hari abashobora kuvuga ngo ibyo ni ibisanzwe, iyo umuntu yatsinzwe nta kindi avuga usibye kuvuga ko habayemo amahinyu cyangwa se utunenge tumwe na tumwe.
Kandi ari ibintu bigaragara, none ubwo wewe wakora itora uvuga yuko abahagararira amatora bagwiza ko babahari, bamwe bakirukanwa hageze guharura hagaharura bamwe abandi bakirukanwa, abantu bagatega ubwoba, noneho inyuma yaho n'abantu bakaba bari gukurikiranwa ngo batoye oya ngocanye ngo bagiye muri meeting za oya. Ibyo wose igura yuko ari ukuri kurimo ukuhe muri ibyo bitigiri wabagomba gutanga.
Hanyuma se mwebwe nk'ihuriro ryanyu, komisiyo nimara gutangaza ibyavuye muri ayo matora ikemeza imibare y'agateganyo, murakuriki?
Turafite uburenganzira bwo kwitwara twisunze ibwirizwa rigenga amatora, rishashenye dushobora gukora.
Ikindi waruvuze nuko hari bamwe mu banywanyi banyu batoye cyangwa se bigishije gutora oya barimo kwibasirwa, icyo kibazo kirahari?
Kirahari cyane. Izaya za Rumonge muri za Bubanza n'ahandi hirya no hino abantu bari gukubitwaho byo nimbonera kure n'abatware ku mitumba n'ahandi bahigwa n'abapolisi. Eka ibintu biri kuba muri buno Burundi biteye agahinda, biteye n'isoni.
Hari n'amakuru atugeraho ko hari bamwe mu bayobozi muri iryo huriro ryanyu bashobora kuba barahunze igihugu, ayo makuru niyo?
Bo, ayo makuru yabo barahunze igihugu ntayo ndaronka, mugabo ko hari abari guturatura batakirara mu ngo baraba hirya no hino mu bihuru canke basembera bakindaronka basubira hariya, ibyo turabizi birahari.
Wowe se hari ikibazo ufite ku mutekano wawe Bwana Rwasa?
Nta kibazo ufise, ariko kandi ndagifise kuko mujya abanje bari guturatura naje wumva ko kibazo kiba kiba kindaba. Nta murundi numwe akwiye guhamwa ngo nukubera yavuze oya n'uburenganzira, urumva? Ahubwo akamwana wa mama na mpinga yanje karateye agahinda. Nta muntu akwiza gukurikira ngo kubera ibyiyumviro byiwe. Nimba twemera ko turi muri demokarasi, atari uko naho nibemere yuko turi mu ntwaro y'agacingizo. Noneho rero umwe wese yumve yuko yomenye uko abyifatamo, ariko ubundi nimba twemera ko ari intwaro ya demokarasi twemera ibyiyumviro bitandukanye, kuki umuntu yozira ngo yaragiye muri mitingi, kuko umuntu yozira ngo yaratoye oya? Kuki abantu bokwirwa baraperererezwa mu gipolisi n'ahandi no mu gisirikare ngo oya ngozo ngo abo baratoye oya ngo nibame ngo makabamenyekanye bamenyekana kubera igikwa uburenganzira bw'umuntu gutora yego cyangwa oya?
Agatorwasa, umuyobozi w'ihuriro Amizero y'Abarundi, ndagushimiye cyane kubw'akanyu ha Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe ku kanya mwandije.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, igice cya kabiri cy'ikiganiro Iwanyu mu Ntara. Umuryango wa Afurika y'Ubuseruko wamaze magabo kugira ngo ukinge indwara ya Ebola ntinjire mu bihugu bigize uwo muryango, ni mu gihe iyo ndwara imaze guhitana 26 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibindi turabibaza umenyeshamakuru wacu Arusha, Pierre Claver niyo nkuru.
Umuryango wa Afurika y'Ubuseruko watangaje ko wafashe ingingo ruhasha kugira ngo ukinge indwara ya Ebola itari inkombe mu bihugu bitandatu bigize uwo muryango. Muri zo ngingo harimo kugenzura ku rwego rwo hejuru abantu bose bava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo igihugu kimaze kubonekamo iyo ndwara, kubapimira ku mipaka yose hamwe n'ibibuga by'indege mu kuraba ko ari ufise ikimenyetso na kimwe cy'iyo ndwara, gutegura abaganga karuhariwe bashobora gutabara igihe hogira uwo garagaza ibimenyetso by'iyo ndwara, kubwira abanyagihugu ko hari kiza kiri ku irembo n'ibindi. Izo ngingo zose zafatiwe mu bihugu bigize uwo muryango. Uwo muryango uhamagariye kandi abanyagihugu bose kuwo kwikeka ko afise iyo ngwara yoca yihutira ku bitaro bimwegereye kugira ngo akingigwe hakiri kare. Mu itangazo washize ahabona uwo muryango wibukije bimwe mu bimenyetso biranga iyo ngwara ya Ebola, navyo no kugira umucangwa mwinshi atacuvuye ko kubabara mu ngingo, kumene ku mutwe bikabije, kubabara mu muhogo no mu gikiriza, ibyo bikajana no kudahwa, gucibwamwo, kuvumwona n'ibindi nk'umwanda mukuru urimo amaraso. Yamara uwo muryango umenyesha ko gushika ubu ata muntu n'umwe araboneka ko agwa iyo ngwara ya Ebola mu karere kose. Ibiro bikuru by'uwo muryango bisigura ko byameze magabo kubera ku irembo ry'umuryango iyo ngwara imaze kuhibonekeza. Aho naho ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri icyo gihugu bumaze kwemeza ko abantu 19 bamaze guhitanwa n'uwo mugera wa Ebola. Abarenga 390 nabo byikekwa ko boba barafashwe n'iyo ngwara gushika ku itariki 16 z'uku kwezi. Ibihugu bitano kuri bitandatu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko bihana urubibe n'ico gihugu kirimwo Ebola. Ivyo navyo no Burundi, Rwanda, Uganda, Tanzania na Kenya. Igihugu ca Sudan yepfo conyene nico kidakorana nako na Congo. Aho niho uwo muryango ufatira mu kuvuga ko utabereye maso iyo ngwara ya Ebola ishobora kwiha inkumbi. Mu myaka iheze uwo mugera warigeze kwinjira mu karere uzananye mu gihugu cyo Uganda. Umuryango wa Afrika Buseruko kuvuga ko kuva icyo gihe hacye hategurwa abaganga karuhariwe bagera ku 500 kugira ngo batabare hakiri kare. Abo baranatabaye mu bihugu by'uburengero bwa Afrika mu mwaka w'2014, aho iyo ngwara ya Ebola yahitana abantu bagera ku 11,000 ku 30,000 byari byanduye. Abahinga mu by'ubuganga bavuga ko ingwara ya Ebola itegwa no mugera uturuka ku bikoko ukandukira abantu. Agakoko kitwa agahungarema niko kazwi ko kabika cane uwo mugera wandukira iyo umuntu akoze kwamaze kwandura iyo ngwara. Ni indwara ishobora kwandukira abantu benshi mu mwanya muto kandi gica n'ingoga iyo umuntu adatabawe n'abaganga. Akenshi ikunza no guhitana abaganga bariko bitaho abagwayi. Ibice 50% vy'abanduye iyo ngwara bashobora kwitaba Imana. Pierre Claver ni inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Pierre Claver ni inkuru harakoze na kuri duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno musa. Ariko imbere yuko duhana gahindukira no yibutsa ko murugujeje gutegura amatora mu Burundi seni uvuga kuza gushira habona ivyavuye amatora kamara mpaka yo kuri wa kane bitarenze mu masaha 3 ni mugihe runane ya mizero y'abarundi rimu bafashe ya mbere bigisha oya rumaze gutangaza ko rutemera ibiza kuva muri ayo matora. Agatongo wa saha rungoye runane ya mizero y'abarundi asigura ko kamara mpaka yaranzwe n'utunenge tutari iduke. Twazerero kubikurikiranira hagufi. Ariko rero ari nkamwe iryo bwizwa nshingiro rihinyanyo iryo ramuka yemejwe nibiki bizohindurwa muri iryo. Ivya mbere nuko mwomye ku mukandida wese ashaka kwitoza mu kibanza cyo mukuru w'igihugu abwizwa kuzoba arenze imyaka 35. Iryo bwizwa nshingiro rya harura ryavuga ko abwirizwa kuba arenza 40. Ibiringo by'umukuru w'igihugu bizoguma ari 2 ariko bivanwe ku myaka 5 bishegwe ku myaka 7. Gatatu ibanza bikomakomeye muri leta harimo ico mukuru w'igihugu bizoramutswa umurundi yatigeza agira ubundi bwene gihugu. Iyindi ngingo irimo muzo hinyanyugwa nuko intebe yicegera ca kabiri ico mukuru w'igihugu izovanwaho isubizwe niyo umushikiranganje wa mbere azoba jeje ibikorwa vya leta vyose. Umushikiranganje azotogwa n'umukuru w'igihugu. Utundi turi mu bizo hinyanyugwa nuko ingingo itomora kwicegera cyo mukuru w'igihugu abwirizwa kuva mu bwoko n'umugambwe bitandukanye n'ivyo mukuru w'igihugu nayo izohindurwa. Ivyo bwoko n'umugambwe ntibizoba bikibereye intambamyi w'umukuru w'igihugu yagomwe ngo amubere icegera. Hari kandi n'indi ngingo ivuga ko ibwirizwa nshingiro rishasha itomora kw'inamashinga amateka na nkinguza amateka ataburenganzira bizoba bigifise bwo gukombora umukuru w'igihugu naho yokora amakosa akomeye arimo ugusesagura amatungo ya leta kugira ibiturire n'ibindi. Akandi gace kazohindurwa na gace kavuga ko umurundi wese abwirizwa kuburanishirizwa mu gihugu ciwe naho yoba yakoze ivyaha sentare zo hanze zifise uburenganzira bwo kuburanishiriza ko abarundi. wakoze nchuti bakundi kutukumviliza yaridiani inahazwe Fasil Gebehu yegera nije amajwi na engineer Linas twebise tuifurize kugira indwi nziza mubanyu no muvyanyu muze kuwa kumaradio gira mumvilizi vyavuye mu matora kamara mpaka referendum mu gihugu cy'u Burundi
Kugiri teka ni teka ni